mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteza amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika risamirana ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turigenekerezo rya 11 z'ukwezi kwandwi muri 2017 bityo ya 18 muri kumara Joe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikazi ni gwanyu mu kiganiro wanyu mu ntara
Komine Kabezi naho dushobora gukabuta amazi turonka turinda kuyasaba muntu makomine duhereranye nka yari mutumba bayatoye imuhuta ayo ariko aramanuka nayo bayatoye muri komine Mutamba icyo kintu n'icyo kintu cya mbere kituravisinga
uyu numufasoni Renilde Ndayishimiye aramutswa komine Kabezi ntara ya Bujumbura avuga ko ikibazo cy'amazi yo komine ifise iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu ariko imbere y'ibyo nyibyo y'ibyo tubafitiye byose mbanze ndabwire muri make ko mu gihe leta irongowe na perezida Donald Trump wa Amerika iri kwiriga uburyo bwo kugabanya imfashanyo isanzwe itanga ku mugabane wa Afrika ibazo ari byinshi kwijanye n'amafaranga isanzwe ihereza igihugu cha Sudani y'umanuko umugambi washikirijwe na Rick Tillerson na Jeje Migenderani ya Amerika n'ayandi makungu utegekanya kugabanya iyo mfashanyo gushika ku bice 40% by'amafaranga Amerika icisha mu ishyirahamwe ryayo USAID icegera cy'umuyobozi w'ikigo cya Amerika kijeje kwiga imigambi mu makungu havuga ko bigoye kugira Amerika yirengagize ibibazo biri muri Sudani y'umanuko na rijya ngo ariyo yagize uruhara rukomeye mu kwikukira kw'ico gihugu hari mu 2011 mumenya ko ibiro vya perezida wa Amerika byatangaje mu mpera z'indwi iheze ko Amerika itegekanya gutanga amafaranga angana n'imiliyoni 639 z'amadolari y'Amerika agenewe gufasha ibihugu vya Sudani y'umanuko, Nigeria, Somalia na Yemen bisanzwe byugarijwe n'inzara. Abagize inama nshingamateka ya Amerika ku mpande zose bavuga ko bahakaniye leta kugabanya ayo mafaranga ahubwo nyabuna bariko bayisaba ko ayo mahera yo kongerezwa. Muri Siriya amashyirahamwe y'abaharanira gateka kazi na muntu amenyesha ko agahengwe k'intambara katangajwe mu ntara zitatu ziri mu bumanuko bw'igihugu katubahirijwe neza ivyo ngo ni mu gihe leta ya Siriya hamwe n'abarwanyi batavuga rumwe nayo bari mu myiteguro yo gutangura igice ca nyuma c'ibiganiro vy'amahoro bishigikiwe na ONU bitegekanya guheza intambara imaze imyaka 6 aho muri Siriya agahengwe k'intambara kashizweho inyuma y'ibiganiro vyabaye hagati y'abaserukira Amerika, Uburusiya na Jordania mu ndwi iheze aho bari mu nama y'umurwi G20 tugizwe n'ibihugu vya rutura mu butunzi mu gihugu c'Ubudagi mu gihe userukira leta yari yatangaje ko biteguye kwakira ingingo yose yoza itora umuti uciye mu mahoro atavuga rumwe n'ubutegetsi bobo batangaje ko ivyavuye muri ivyo biganiro batavyemera bavuga ko zari inama zibanga hagati y'ivyo bihugu uko ari bitatu kuri no wa mbere ni habaserukira leta ya Siriya hamwe n'abatavuga rumwe nayo bahuriye mu biganiro vy'amahoro vyatunganijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU i Geneve mu Swiss. Muri make kandi umushikiranganji wa mbere wa Iraq Haider al-Abad yatangaje ku mugaragaro ko umuhari wa leta ya Kiislamu watudijwe mu ntara ya Mosul. Abadi yavuze ko ari insinzi ku gahotoro ihohoterwa n'iterabwoba. Mu ijambo yaraye ashikirije ari mu gisagara ca Mosul, umushikiranganji wa mbere wa Iraq yavuze ko naho biruko igihugu kigifise ibibazo kigihanganye navyo muri vyo hakaba harimo gutuza utugwi duto duto tw'uwo muhari tukiri hirya no hino mu gihugu kandi ngo tubandanya kudurumbanya umutekano. Igisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika carakeje igisirikare ca Iraq kuri iyo ntsinzi mu kuvuga ko ubu igisagara ca Mosul kiri mu minwe y'igisirikare ca leta ngo nubwo hagisigaye abagwanyi bacinyegeje mu bisagara bitandukanye. Radio ya Amerika muratwumva ku FM 99.9 na FM 95.2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho nyene turumvikana ku murongo wa FM ari wijana 104.3. Abari rya nyino mushobora kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com ku rubuga rwa Facebook turabashikiriza amakuru amafoto amavideo y'inkuru tuba twabakoreye urubuga rwacu akaba ari vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe ndanabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara urundi bwifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe igwirirana ry'abantu uwo munsi ushitse mu gihe mu gihugu cyo Burundi abanyagihugu biyongereye inshuro zine zose mu myaka 55 iheze leta yo mu Burundi hamagaje abanyagihugu gukoresha uburyo bwo kugabanya imvyaro kugira ngo bashobore guhangana n'ico kibazo iyo nkuru turaza kwigaruka ko handi hato hagataho abanyagihugu bo muri commune Kabezi ntara ya Bujumbura bugarijwe n'ubukene bw'amazi ivyo bigatuma bamwe muri bo bikora ku mazi y'ikiyaga Tanganyika abandi nabo bakikora ku migezi itemba iva mu misozi abo vyega bati umwanya n'umwanya kurera iradushwaramwo mu ntwaro nabo bati kibazo turakizi vuba tugiye kugitorera umuti ariko mube murabangiriye umunyamakuru wacu Diane Ndonse atugire kumuriri w'ino nkuru
Bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Kabezi wa komine Kabezi nyene bavuga ko imisi 5 ishobora guhera batabonye imajya amazi rikoroka ku mabomba nayabonetse bavuga ko abari make cyane kuko isa 12 z'agatondo aba yamaze gukama abashirutse umwete baraheza bakavyuka igihe cy'isa 8 z'ijoro kugira ngo bashobore kuvoma n'imiburiburi ayo kunywa aba ni bamwe mubayaze n'ijwi rya Amerika
tubwira ngo amasaha 8 hamasaha 10 zigeze kashatuza twayaronse ariyo Amerika natukanayabura tugataho konye tukararayo bugasha amazi ataraza tukayabura sine tukayaronse tuyarose naho ni Imana
muca musubira kuryama
ebuke mu gitondo kinkane tujyama kashatugana mu yindi mirimo y'iwacu nyene
twego ino mukabezi harabajya amasaha 2 saa 3 ni kuvuga rezo saa 3 usiyuryama Sahindwi usubyuhuza kuvoma.
Ntabwo bamugira bukuja kuvoma mu ijoro no.
Ubwo buravugira ukapfa gutindiswa apfa kugera nyamba ariso muhuye, nyamba kikwitse ukagenda ntakundi. None ngo kirana.
Abadashoboye kurarira ayo mazi nabo bavoma mu tugezi two mu myonga. Ari kukagezi kitwa Kanyamazi gatemba kava ku mutumba Gitenga uri haruguru y'uwo mutumba turi kwa Kabezi ariko hano kugacimbira mugongo agera kwashika yamaze kugabanuka atagitemba cyane icyo bikoze biboneka ko abanyagihugu bimbye kinogo kugira ngo aronke atega gucyo bashobore kuyavoma aha rero bamwe bayahagazemwo bayoga abana bayakiniramwo aha kandi aya mazi yaka kagezi aciruhande y'ivuriro rito iryo mu Kabezi umuntu ayihweje asa natacu umuntu yo yakoza ariko nubwo biruko harabariko barayavoma muri aba bayavoma batwiganira ko bayakoresha ibikorwa bitandukanye
amazi muvoma nayo
yo gukoresha
muyakoreshe
guteka
asa nabi gutya
eh none ko atayandi dufise
gitondo barayatekesha mugabo nkubu bacha bayakoresha icundi dukobwa nko koza amasahani no kumesura
je nambo nimengo uri kuravoma
yego niko ndavoma ariko nayo gukoresha mu budongo bwa dushateza amatafari
amazi nkabi yasize mu nzu abantu nani bahora bayana
eh barayano
iyo twabuze yo kunywa turahora tuyanywa
komine Kabezi ihereranye n'ikiyaga Tanganyika ivyo bituma abandi banyagihugu batari bake bacha bikora kuri cyo
isawa Je kumesurira hano wacupuye.
Ndatse mvuye aho haruguru muri Japo, muri Kabezi basi.
Kwaje kumesurira no nta mazi mufite.
Oya ha mabomba arakama.
None aya aye muyamesuriramo mukongera mukayavoma.
Ego turapfuma.
Ushitse muri cyo yakoresha gute?
Turayakoresha nk'ibyo guteka kuhakira abantu.
Nubwo aba banyagihugu bariko baravoma iki kiyaga bakivomana agashavu. Uyu avuga ko ubwo bukene buva ko abanyagihugu bato bato boba batitaweho
amazi nta Kenya habuze uburyo bwo kuyaduha uko amazi giye kuraba nko ku makomine ntiyigera abura ku bantu biyifise amazi ntabura mwako abantu kwege bato bato amazi turayabura
muyabura kubera iki none
amazi tuyabura ku buryo bwo kwitaho kugira abayatumanurira amazi yava ruguru mu misozi tugira imana ko dufite Tanganyika nyasa tuvoma kuko abana nabandi ko basanze ngaho ariko baravoma bongera bamesura
ariko rero musitanteri wa komine Kabezi ndayishimiye Renirida avuga ko muri rusangi iyo komine atamasoko y'amazi ifise ivyo bigatuma amazi bayakura kure bikabasaba uburyo bwinshi ariko rero iyo ndongozi ya komine ibandanye ivuga ko ukuronsa amazi abanyagihugu biri mu bibarajishinga
komine Kabezi naho dushobora gukabuta amazi turonka turinda kuyasaba muntu makomine duhereranye nka yari mutumba bayatoye imuhuta ayo ariko aramanuka nayo bayatoye muri komine Mutambo ariko uye tufatishwe na ishiramwe UNICEF bicishije muri wape turamaze kuronka imigende ibiri y'amazi tukumadudodora hirya no hino kugira turonke abagira neza badufasha ko icyo kintu n'icyo kintu cya mbere kituradishinga
icyo bikoze abajeje intwaro ku mitumba bavuga ko bagerageza guhimiriza abanyagihugu gukoresha amazi atetse kugira ngo birinde indwara zituruka ku isukurike Mukuru mutumba Kabezi Ndayizeye Albert avuga ko bariko baragerageza gukinga ikiza cyakorera cyama cyabafashe ahatanga karorero ko abantu 70 mu kiryo ku mwaka uheze bafashwe kugacimbira umugongo kuwo mutumba rongoye ariko nubwo abajeje intwaro bavuga ko bagerageza guhimiriza ibijanye n'isuku ariko abanyagihugu bo bavuga ko bahaye bitegurira ico kiza
kwayigwanya ariko ntivyasoboka kubera umusafu w'amazi tumwe kubera tadukura amazi meza aha nta misi sikaye itadufase korera mukumu nani harageze korera itidufata rero
komine Kanyosha izimbere mu makomini 9 agize intara ya Bujumbura mu gukena amazi inkurikizi zabwo nuko abanyagihugu baho Bama bafashwe n'ingwara zituruka ku isukurike muri izo abajeje intwaro bavuga ko ingwara yakorera yama yateye buri mwaka cyane cyane igihe nk'iki cici mu ntara ya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Urakoze Diane Ndonse inkuru imwe ivugwa mu ikambi nuko ishami rya ONU gitaha ibiribwa ku isi pamba muri uku kwezi kw'indwi rizotangura gutanga amakarata akozwe ku buryo bwa none azorafasha impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda yo mu ntara ya Kivu y'amajepfo ya Congo kwisumira ibifungurwa bitandukanye bamwe muri izo mpunzi bitegekanije ko bazohabwa isoko ryo kuza baradandaza imfungurwa kugira ngo vyorohe umunyamakuru wacu mu Rusenda Vedaste Ngabo niwe tubazi no nkuru
Ishiramwe impuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isi pamu rigiye gutangiza uburyo bushasha bwo gukoresha amakarita y'ikoranabuhanga ku mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda aho aya makarita azajya yoherezwaho amafaranga yo kugura ibiribwa kuri izi mpunzi umuyobozi w'inkambi yo mu Rusenda Trampe ba Emmanuel atangaza yuko ubu buryo bushasha bwo guhaha hifashishijwe ikoranabuhanga bushizweho nyuma yaho uburyo bwari busanzwe bukoreshwa hifashishijwe impapuro zo guhahisha zizwi ku izina rya bo bwagiye bugaragaramo utunenge
cyo gitekerezo cyabo ikukuntu abantu sanga baguma bagira ibibazo byinshi mu gihe ukumva umuntu ngo yabudizi na wundi nawe yabuze amaboyi yundi nawe bamwivye ivyo rero bashatse kubipunguza none habagaca babona ko nabakozi bakora ku bya mabo ari benshi batwara uburyo bwinshi kandi uburyo bwapungutse byose babona ko byoba umuti mu kugira abantu baronka uburyo bushobora kubafasha ngaha mu nkambi
Shimirimana Tade ni chef wa viraje ya 32 yo mu nkambi yo mu Rusenda site ya Rurinda arashimira pa munahase bagiye gutangiza ikarita yo guhahisha kuko ije ari igisubizo ku mpunzi zo mu Rurinda zahoraga zihahira muri site yo mu Rusenda
icyo bigiye kutumarira cyane cyane nuko hariho abatari bashoboye kujabuka baje hakujya ubu bagiye kuza babitorera hafi yabo kandi ikindi bigiye kubamarira nuko inzu zacu keshi bahora babiba ubu kubuhinga numvise buhari nuko azogenda gatakurayo injyanke abona yuko ashobora kujya swate mu ndwi hama inyuma yaha gasubira kugenda kugirante gutorizina
kubw'Imana Jean Claude no munyamabanga wa komite nyobozi inkambi yo mu Rusenda atangaza ko igahunda guhaha hakoreshejwe ikarita y'ikoranabuhanga izatangira muri uku kwezi kwa 7 igiye gufasha n'abashefu b'ama village bari basanzwe bakorera ubushake dore ko haseri yabahaye isoko yo kubaka amangazini yazashyigwamo ibiribwa impunzi zizajya zihaha
nk'iyi gahunda batuzaniye kugwego rw'abantu barongoye inkambi ko twakubaka amamangazini kugira ngo gahahandi twahora dukora rukwitanga tutangure gakoronka natwe duke biciye mu gukoteresereza cyanke mu gukotesha izi mangazini ku bakomeretsa bazabinjije ifungurwa hano mu nkambi kugira ngo natwe tuze turonka agasabuni two kwita nk'agashahara no ku banyagihugu dusanzwe turongoye turabona ko bafitiye akamaro kanini kuko akazi kaziyongera kuko ifuare yahoriba mu minsi 5 urumva bahora baronka kazi mu minsi 5 hazoca hiyongera ko nabazakaronka gushika ukwezi kose kurangire kuko tuzaba dutangura gusoma guhera ku itariki imwe y'ukwezi gushika ku mwisho w'ukwezi
biteganyijwe yuko hazubakwa amangazini 18 mu rwego rwo gufasha izimpunzi z'abarundi kwegera aho zihahira ubwo twabibwiwe na Emmanuel Ntirampeba umuyobozi w'inkambi yo mu Rusenda
bashatse gufunyira abantu ingendo noneho bazishyira mu masite yose ko tuyafise ari 5 muri sendaho hazaba hafise amabutike ashika 8 tukaca tujya mu Rurinda hazaba hari butike zitatu mu gatunguru ya mbere hazaba hari zibiri mu gatunguru ya gatatu hazaba hari zibiri noneho mu gatunguru ya kabiri naho habe zitatu urumva zose zaba ari butike 18 mu gabo rusenda kobera ari hakuru niho bashize butike nyinshi 8
aya makarita y'ikorana buhanga akabaza ashigwaho amadolari 15 ya Amerika amafaranga ishiramwe rishinzwe ibiribwa ku isi pamu yari risanzwe rigenera buri mpunzi imwe ku kwezi mu mpunzi ziwa mu rusenda mu rwego rwo guhahisha ndadasenga bo ku bwijwi rya Amerika mu rusenda
Misiyo Senkano Mango mukurikirana igice ikiganiro caba icabanyedini bagona kubibazo bitandukanye dusanga mu ntara z'u Burundi uno munsi mukurikirana igice ca kabice kiyago gifatiye ku masengero yubakwa hagati mu makartie mugenzi wacu Haisa Liliane na Mahoro niwe akiremesheje mu ntara ya Gitega tumuhe mikro
Ego Diana nkuko hejeje kubimenyesha iki ni gice cha kabiri turi hano mu ntara ya Gitega nkaba ndi kumwe na Sheikh Saidi Mosi asanzwe arongoye umujyango w'abayislamu hano mu ntara ya Gitega ndabana mukije Sheikh Said
Mahoro cyane
ndi kumwe kandi na Reverend Pasteur Jérôme Ndayisaba arongoye ishengero Assemblée de Dieu hano mu ntara ya Gitega ndabana mukije neza Pasteur Ndi kumwe kandi n'umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Gitega umushenga naye nibigira Gérard ndabaramukije
Ndabara kujinanje kandi ndabashimira no kutumwadutumwe makino kiganiro
Tutaninze guteba reka duhere ku muhanuzi mukuru wa buramatari mu gice ca mbere ca kino kiganiro twaraganiriye n'abarongoye amadini atandukanye hano mu ntara ya Gitega mbere turaganira na bamwe mu banyagigo bo muri ntara ya Gitega baratubwira yuko kujya bahamagara bakoresheje ikengeri no vuga mu bakatolika mu ba porotinaro amakesha canke ibikorane bitandukanye kuba islamu naho ukuntu bahamagara gusenga mu gicugu canke mu gaturuturu yuko bamwe nabandi batavyakira neza mbiga nkamwe bwe mu ntwaro niko namwe bwe mubibona
ego murakoze cyane nkuko muheje kubivuga muti abanyagubeshi baravyidogera ati kandi naba nabandi bakavuga bati n'urwo ntivyo binyuranye n'amategeko kubera yuko bariko barabuza abandi agatiro murazi yuko leta y'u Burundi tuvuga yuko nta dini ihengamirako bimwe bita mu gifaransa la laïcité de l'état ugasanga tuvuga tuti mwese nimukore mubahana hagati yanyu mwubaha nibikorwa by'abandi tukavuga tuti kirazira yuko umwe yinjira mu bikorwa by'uwundi umwe sizi ariko arakora yumve yuko atiza kubahiriza uburenganzira bw'uwundi ariko tuvuga tuti by'ukuri nk'ubu umuntu atiza amasengesho mu ijoro agasenga neza aririmba neza yihimana ntiyokwiye kuvyura uwundi mugashizemwo nk'ingoma zo mu ijoro saa sita y'ijoro saa cenda y'ijoro murazi yuko by'ukuri abagoye abo bandi mugabo turaze nk'abayisilamu n'abakatolika ijya saha benshi habageze kubyuka kandi usanga abantu babimenyereye rero nizo twama tubahamagarira misi yose yuko mu byo bakora byose bumve yuko baterezwa kuba ibyandibuka barakora kandi tubashima yuko mu manama tuza turagirana by'ukuri baratwemera yuko boza barakwirikiza ariko iki novuga ni iki ikitugura twebwe mu ntwaro niki
inge gato imbere ko tugaruka ngaho ku kibagora ego pastori mwebwe bigiye muri ko muratanguza amashengero mu makomine atandukanye mbere no mu makartie nimba atari banga ni igiki murabira kugira mushire ishengero kanaka ahantu ni igiki gituma nyene mumva mu wishirangaho onye
kugira ngo ishengero ribe aho hantu no kuba ngubuho amategeko amashasha baravuga yuko uraba ishengero riraho nirindi hagati ishengero nirindi ukarabara distance umwanya uhari rero muri ico gihe uraraba yuko ufise abantu mufise kwizera kumwe aho hantu cyangwa ugomba kwigisha kwizera aho hantu kwawe rero maze kubona yuko ico kintu gishoboka ucuronde ubwira uburyo bwo kurondera ngire uhasha kuhashika kugira ngo abo bantu bafise kwizera kwawe borohegwe ntibaje kure gusengera ahantu kure bashobora no kukumvisha no kwigisha kwizera kwabo abo bantu babaho hantu
biraboneka yuko muraba cyane ahantu hari bisagara nukuvuga ahantu hari abantu benshi akaba ariho muca mushira nk'urushengero ntimubona ko abo benshi nyene aribo bazokumva ahubwo bitanguye kubagora
ego nashobora kwishura kuri icyo kibazo mu bisanzwe abumva ko bibagora nabo badashaka kwemera kwa kwizera gushasha nuvuga ngo bavuga bati iki kintu gishasha titugishaka mu bisanzwe abantu benshi ntibashaka impinduka ntibashaka ibintu bishasha rero iminsi ya mbere barabigwanya ariko ngo ndakubwire yuko igihe aho hantu hagwiriye abantu bumva kwa kwizera kwawe bituma ahubwo banezerwa yuko boroherejwe kugira ngo bashobore gusengera ahantu hafi yaho basanzwe baba ababigwanya dusanga ari benshi cyane usanga bajya abantu badashobora kwihangana ngo bihanganire ikintu bobo batemera nicyo gituma uca usanga abantu benshi bavuga bati no ntituvyemera ibindi tubishaka kubera iki ntibashaka icyo kintu gishatse kugiza aho hantu bari
ego shehe hari iki kibazo cyo kuba abantu badasangiye ukwizera nk'akarero ko muri quartier Musinzira bamwe bavuze yuko badashaka yuko muza murahamagaza aba islamu banyu ajya amasaha yo mwijuru niyo uriko buraca mbega mwebwe ubunye mukora gute muri quartier ibikorwa byanyu birabandanya ntubona ko ari inzitizi canke kwa kwihanganira tuko turavuga ubunye kutari ko kuraba nkuko byategerezwa
yego murakoze twebwe mu bisanzwe ibikorwa byacu birabandanya ukuri kwamye kandi nta inzitizi tubona ngira ngo hari mu ntango mugabo uko umwanyu hacha niko ngira ngo nabonye ne bamenyera babona ko ari bisanzwe kuko buriye hariho nk'umuntu kutihanganira umuntu ushaka kubona nk'umuntu mutambaye cyo kimwe kikaba ari ikintu cy'ambere gigutuma wumenga umwikeka cyangwa umubona ukundi cyangwa umwiyumvira ukundi ivyo rero ni ibintu bisanzwe mugabo rero mugihe umaze kumenyera ucyo usanga ari bisanzwe kanatsinda na twebwe mu gitabo cyacu cyeranda cha Qur'an ni nacyo bavuga bati Imana yaturemye twese ku mugore umwe no ku mugabo umwe iturema mu miryango myinshi kugira ngo intumbero yari uko twese tumenyana tumenye abandi aba tumenye ko wari umwirabure wari umuzu ngu wari umwarabu wari umuki ni niyo ntumbero kugira ngo tumenyane turabavukana twihanganiranire icyo rero tubisanga mu kigabane cya 49 ku murongo wa 13 Imana yoyo yaturimye kugira ngo bamwe bashamirane n'abandi ahubwo tumenyane tu umuntu avuga ikirundi uriya nawe akavuga igifaransa nico gusa niyo ntumbero ubwo rero abantu barakwiye kwihanganiranira ntihagire n'ikintu na kimwe cyo batiri musango kubera ngira ngo wafise urukobagwe era wundi afise ugwirabura ika
muhanuzi wabona batari w'intara ya Gitega muri iki gikorwa cyo gukurikirana ibikorwa by'amashengero n'imisigiti bitandukanye muri ino ntara hari ingorane muhura nazo izo nyene nizo twashaka nyene mudugire ko
murakoze cyane ingorane zo ziriho kandi naba barongera amashengero barakwiye kuza barazumva tuze turazitorera umuti buke buke ikibazo tugira ni iki iyo turiho turategura imigambi y'iterambere keshi na keshi abaronga amashengero ntibaza kugira ngo nabo batubwire muri rya terambere leta ibiriko amashengero navuga ati natwe turavyo tugizogira mu iterambere nimbe tubi kibanza cacu ugasanga rero muri ya myaka 5 twihaye amashengero ntiyaje kugira tubwira titi tuzugomba kuzokubaka amashengero ana tugomba zokubaka amashure ana tubazokubaka ibitaro ana iyo ni intamba ya mbere kobera yuko iterambere ry'igihugu n'iterambere ry'amashengero ntibica bigenda kumwe kobera muri cyangwa cy'imigambi iterambere ntitwa turi kumwe
ego pastor bamwe mu ba Kristo muwa mufise hariho ababa banyuzwe n'ijambo ry'Imana mbere bagatanga amaparsela yabo baba basanzwe babamwo rimwe na rimwe niyahe bakavamwo nayo mashengero mugaca mutangura gukorera muri ico kibanza muri byo bibanza vyagenewe kubamwo abantu iyonye namwe murabona ko ari inzitizi muri iyo mihana nyene muwa mushize n'iyo shengero
mu gihe muturanye n'abantu batumva ukwizera kwanyu birashobora kutuba haba ikibazo ariko mu gihe muturanye n'abantu bumva ukwizera kwanyu kuri bo baranezerwa kuko baba baronsa aho basengera hafi habegereye
Muti ni vyari bikuwe kubingora ni kubisanzu?
Ni watako, singora ni ndende chane, aliko ikikuru nukuihangani ranirana, nito ni mfira jeyo.
Nigiki munwaru muliko murakora kugira bije muru tonde?
Muli raporo ushanganji, bugini hwana wakati mwagiugu no kuigisha, abarundi kukundi gihugu. Turabona yuko raporo baso idufise mwagiugu chose ama shengero ashika majana tano. Ahamuli gitega, tui umvile tubaje mwako mine, turabona yuko dufisa ama shengero, arenga hijana chagwa majana vini. Aliko na mnindaraba, muli raporo tuwe dufisa. Kugira twemere ku ishengero rikaba ngaha mu ntara yacu riraduha raporo dutumiye amanama bakaza tukavugana mu mashengero twe tubara dukorana bakaduha raporo bakatubwira ibyo bakaba bakora ntarenga 50 ariko tubona yuko byukuri ari meshi gose ico cyari twereke iki aho bica bitugorira nuko tubona yuko ari amashengero byukuri avuka agakora mugabo tutayazi intwari tayazi tutazi ari ko arakorera ibyo bariko barakora hari umucamwumva yuko umuti wa mbere uba yuko ishengero ryose riruma gukora rikwiriza amateko amateka ariho kandi rije rikimenyesha kugira izokora neza ni intwaro twe tukemera tuti vyukuri ko twemera yuko leta ategamye mu vy'amadini idini ryose rije nta nabamwe twankira gukora ariko bakatubwira bati tuje gukora ibi kugira ngo nabanye bubace byo tebasigura amanama tugira tuti abo bantu turakora neza turazi nanyi gucyo twibaza uko atangana n'iyo subira ko
turiko turasozera cher Said Mosi mu kira komi bumuri nontara ya Gitega ni giki cokogwa mu ntumbero kwihanganiranira mu bijanye no kwizera kumumwe n'uwundi kugira bigende neza mubandanye umurimo wanyu
je niyumvira yuko ahanini hakwiye inyigisho kugira ngo umwe n'uwundi amenye ukwemera kumwe n'uwundi cyane cyane nko kuvyerekeye nk'idini yacu ya Islam hari ukuntu ivugwa ukuntu itari ivugwa na bamwe mu ntumbero bamwe nabandi ba fise bigatuma rero abantu ugiye kuraba ukuntu bazi idini ya Islam biratandukanye n'ukuri nuko iyo dini ivyivuga canke uko vyanditse ivyo rero niyumvira ko ari intambamye kandi murabona nibintu biba mwisi yose nibindi bigatuma abantu biyumvira ikintu kwa tukitari bigatuma na kwa kundi ko kuyikeka canke kutagomba yuko cyoba no ku ruhande rwiwawe bituma hajya rero kugira ngo abantu bihanganire no kumenyana iyo umuntu maze kumumenya biratuma umwihanganira cyane cyanke usanga yuko nibyo yokora bitaguteye amakenga cyanke kuko ubumuzi nawe akakumenya
pastori kibazo ni cyakindi nyene
nimvira yuko ikintu cy'ambere mu buzima bw'umuntu gishora kumuha gakiro kigakiro nahabaye nuko yemera kubana nabo batimvira kumwe nabo batavuga rumwe kandi akaguma ari wa wundi kandi akabana amahoro ku bantu Bibiliya itubwira twegwe ngo bishobotse bivuye kuri mwebwe mubana amahoro n'abantu bose
Ego umuhanuzi mukuru w'aburamatari kajambo kanyuma ko gusozera kubijanye no kwihanganiranira hagati y'abadasangiye ukwizera mufatiye kuri kino kiyago cuyu munsi
Pasteur yavuze ati twihanganiranire mugu bose bagomba kurondera abanywanyi no vuga ku nguvu mwese avuga ati ntegereza kuronka abanywanyi benshi ariko siko byari kwibikwe komera twe tuvuga tuti nibarondera abanywanyi mugaba rekiye uburenganzira bwabo bwo kwitorera idini bagomba kujako ico ni cambe hamica nagomba kurangirizako hari ikindi jewe nk'umurundi tuvuga tuti tu ya akaranga kaje ku Burundi kaje imbere birantangaza z'ukuri amashengero se duvise ahigitega niho mvugira dusanga amazina bitwa ni gifaransa gusa ni cyongereza gusa tukavuze ati kubera iki bataza baragira bagire byitwa amazina y'ikirundi kugira n'abakirisu babo abanywanyi babo bumve by'ukuri ko ari amashengero yabo byufashe kugira abantu bumve ko kwagwihanganira nk'abarundi bimeze neza mugamwe yitwa icyongereza ubundi gifaransa gusa biratuma twe kuvyo twibaza umengo no kwihanganira zaba bigorana murakoze
ego turasozereye kino kiganiro cyari ko kiremesherezwa hano mu ntara ya Gitega twe kumwe na Pasteur Jérôme Ndayisaba umwungere mukuru warongoye ishengero rya Assemblée de Dieu hano mu ntara ya Gitega Pasteur ndabashimiye kuntererano mwaduhaye muri kino gani.
Murakoze cyane ngira bashimiye ko mwantumije.
Cher Said Mosi arongoye umujyango w'abaIslam hano mu ntara ya Gitega. Cher turabashimiye kuri kano kanya mwa hayi rya America.
Ndabashimiye kandi murakoze.
Turashimiye kandi by'umwihariko umuhanuzi mukuru wa Buramatari wino ntara ya Gitega mushenga ntahe nibigira Gerard turabashimiye namwe ku byimviro mwatanze muri kino kiyago.
ndabashimiye cyane kandi nshimira cyane Fuada Merihe kuntu yitabanyagihugu twibaze uko no hanyuma ni mwashaka igabiro nk'iki turi ngahubira tuzokibaye murakoze
turashimiye abadukurikiye nk'uko mwavyumvise kuva mu ntango kino kiganiro cari kiremeshejwe na Haisa Liliane Inamahoro mu ntara ya Gitega Diane Nahazwe turabasubije micro murakoze
urakoze nawe Raisa Liliane na Mahoro bakoze nabari ko baratwumviriza Innocent Kimenyi na ingenieur muhinga bw'ivyuma nawe nyene bakoze bikora inka tuzosubire ejo nkaho twahereye ya nkuru y'uBurundi biriko bifatikanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe igwirana ry'abantu muraza gushobora kwikurikira mu makuru yacu yo hanyuma muranirwe mu banyino mu vyanyu.